Arakoze mugenzi wacu uheje kutushikiriza amakuru unaho ni cya gihe cy'ikiganiro cy'umuziki mukunda cyane.
Ganiro cy'umuziki cyo muri iki gitondo twaraganiye n'abagize umugwi Seraphim Songs uririmba indirimbo za gospel baronse agashimwe kakora ku itariki 30 z'ukwezi kw'12 k'umwaka turangije w'2012 i Abidjan igihugu cya Côte d'Ivoire. Tukaba uno munsi tuganira na baririmbyi batatu bo muri uwo mugwi, hari Orlando niyo mwungere, hari Olivier Nduwimana na Joyeuse Clarissa Kaze. Twashaka tuvuge ku vyerekeye uwo umugwi wanyu uririmba indirimbo za gospel. Inyuma y'agashimwe mwaronse kakora, ni iyihe migambi mufise ku vyerekeye kubandanya mutera muje imbere muri make? Clarissa:
Imigambi dufise ubuye dushaka kugumiza hamwe, kuguma dufise objective twari dufise yo gutanga ubutumwa biciye mu ndirimbo zacu, ariko ubu imigambi dufise cane nuko bitoba mu Burundi gusa, ariko bibe no muri Afrika, bibe muri Europe no muri Amerika, kugira ngo ijambo ry'Imana imene hose biciye mu ndirimbo zacu.
Nawe Orlando niyo mwungere ku vyerekeye umugwi wanyu Seraphim Songs, nashaka kushira ko indirimbo ya mbere mwise Impundu, woshobora imbere ko tuyishira ko kutubwira ubutumwa buri inyuma y'iyo ndirimbo?
Mukaranga k'ikirundi Impundu bayiha umubyeyi ibarutse ari kumukeza. Natwe rero twashimye guha Impundu Imana yacu, yoyo iturinda ikadukomeza iminsi yose.
Murakoze, tugomba dushire ko rero iyi ndirimbo Impundu. baratwumviriza mu kiganiro cy'umuziki muri iki gitondo. Turiko tuganira n'abaririmbyi bo mu mugwi Seraphim Songs uririmba indirimbo za gospel. Waronse agashimwe kakora ya Abidjan muri Côte d'Ivoire ku itariki 13 z'ukwezi kw'12 muri umwaka turangije w'2012. Tubandanye iki kiganiro nagomba mbaze Olivier Nduwimana. Mwaronse ako gashimwe mwitegereje mubona muzwi cyane mu Burundi cyane muri ako karere cyanke muramaze kumenyekana n'ahatari hake.
Tubiraje n'ukuri turazwe bikwiye kuko uraje aho twatangwe gusorera nkuru kuri kirane rwa mbere hari mu 2010 ukugeza kuri kino gihe ntiyaciye umwanya munini ariko ubu vraiment turazwe bikwiye kuko indirimbo zacu ziriko kumbonesha kure haba iy'igihugu canke izi bitango ni za prive ariko benshi vraiment baramaze kutumenya ariko ibi byakora navyo byadufashije yuko indirimbo yacu imaze kuba nomine haba nkabo muri Kenya haba nkabo muri Uganda babaza ama information haba biography canke nibindi ku mugwi wacu amagucyo barayimenya ariko ubuho nibaza yuko bizodufasha kumenyekana kurusha uko Joyce yari yabivuze twari dusanzwe tudwi cane cane aha mu gihugu wacu ariko ubu bizodufasha kumenyekana kure.
Iyindi ndirimbo dufise hano yanyu yitwa Alpha Omega woshobora kudusigurira muri make kubatayizi ubutumwa mushikiriza muri iyo ndirimbo?
Muri indirimbo ubutumwa burimo nkuko igitero ca mbere canke ca kabiri kibivuga ngo nagiye mbona umuntu aza ankunda akamba kandi ico no vuga ngo in second chance ndacumura nkasubira nkamera nabi ariko waraza kambyura akampundi mwanya agasubira akanyakira twahitiriye itanguriro n'iherezo no kuvuga umwe atigera agutererana naho uba mu ngorane naho uba mu binezera mwama muri kumwe niwe tanguriro kandi nino iherezo haba ibinyishu byawe byose eka muzima bwa bwose aguma ritanguriro kandi akaba niherezo.
Ngiyi ndirimbo rero Alpha Omega y'umugwi Seraphim Songs.
Je
Radio America Washington DC hano mu kiganiro cy'umuziki muri gitondo tuko tuganira n'umugwi Seraphine Songs baririmba indirimbo za gospel baronse agashimwe kakora abije muri Côte d'Ivoire ku itariki 30 z'ukwezi kwa 12 mu mwaka turangije w'2012 tugaruke kuri Joyeuse Clarisse Kaze ubuko mumaze kumenyekana cyane muri baza kumuzogerageza nkugu janko hanze ya karere ka Afrika tuvuge ari nk'iburaya cyangwa nga muri Amerika muronse uburyo nashaka no kubaza uburyo mufise muri iki gihe mugakorana n'iyindi migwi iri ngaha canke mukaronka baba sponsoriza ngaha ari amasengero canke iyindi migwi iri mba gospel ari nkino canke iburaya ari migambi mufise nk'iyo muri make
ico kingiro ni cyiza ko tuja muri Amerika cyangwa muri Europe girango ubutumwa bwise bugwirirane bureke kuguma muri Afrika yacu mugabo ikintu cerekeye amafaranga cerekeye uburyo biragoye cyane kuko ibintu byose iyo birazinze uburyo twebwe ntabwo dushobora kuba turonka ariko twizera ko dufite umumanager yo bidufashamo kama tugatera imbere
indirimbo yindi tushaka gushira ko uyu mugwi Seraphine Songs yitwa All Right waducira kuri make ibi muri iyo ndirimbo
Ego All Right bisigura ngo byose bimeze neza ngo nubwo kenshi mu butima tugenderamo ya mu gatondo gushika buce biragoye turahura n'ingorane nyinshi cyane ariko ngo turi kumwe n'Imana Imana yacu ngo biroroshe cyane kuko byose bica bigenda neza igitero cya mbere baravuga ngo hamwe cyangwa mu cya kabiri baravuga ngo hamwe Yezu yafasha abantu bari bashonje akabaha imikate bari bafise imikate n'amafi abiri ariko ngo arabigwita bose barafungura baraha urumva mu mukama byose bigenda neza iyo tumwite tukaba twizeye nawe
ngiyi ndirimbo rero All Right y'umugwi Seraphine Songs
anything that I can't play. How my soul, thankful I am, so joyful I am, so peaceful I am. The player for it, been around for me. Something like cool, this in good day. You're my gallery, my friend. I love you, girl, and you don't do the lie with me. You're my better than anyone, you're my greater than anyone. You don't feel love with the world, and I must be happy now, cause I'm with someone who cares. That is why I'm here, calling out your name, all of you, my girl. Now I'm healing, I can pray, now I'm happy, I can smile.
Here we go!
Kurangiza nashaka kubaza umwe muri mwebwe ubutumwa mufise mushobora guhereza nk'abakiri bato abo mungana n'abandi bo babari inyuma kuvyerekeye ukugene mwagize ishaka mugashika aho mwashitse naho hari ntamba myizitari nke n'uburyo budakwiriye bitabavunye inkokora nashaka duhere kuri Orlando muri make cyane
Ahanini novuga nti ugukunda icuri kurakora kubera iyo ukunda icuri kurakora ntubona ingorane naho hagira ibintu bigutega mu nzira bikubuza kubandanya icuri kurakora urabasha kubirinda kubera uvuga ati icyo ndiko ndakora ndiko nkorera ikintu nkunda kandi niyumvamwo kandi nzi yuka rukuri uko kuri mu gukorera Imana hama sinzi ko novuga nti ufise passion urayigwanira urayiharanira twere novuga nti ari uko ikintu kidukomeza kandi cyaduhaye ngo ubijambere nuko tukorera Imana twese twizigi hama tukongera tugaharanira icyo no kwita passion y'umuziki yo kuririmba ari naco kiduha ingufu minsi yose kuko sino rindangaruka cyane ino i Burundi ukora umuziki biragoye ahubwo ubwiye uraraba n'ingorane umuntu muhura ejo hirya no hino byinshi bigutuma wobiheba ni ibintu ataruka abantu baje barakubwira ati nuko nyene bimeze komera mugabo ibintu byinshi duhura ino ukazi ko gukora umuziki bigutera gucisha inkokora mugabo ari ikintu ukunda ukomeza urabandanya ukora ko mvuga nti niko ugikunda imbere ya byose icyo ukunda uragiharanira kandi uragikorera ari naho mvuga nti ndishimiye cyane kubw'Imana yadukoreye yaraduhaye inyishu iradushumbusha
nawe Olivier mu majambo make cyane ko tugira turangize
yego nagomba gutera intege abacumbiza bose uburunganwe haba n'abandi nkababwira nti vision nimba ufise kijya kintu ubona nyine ufise wifuza gukora ntugitinye ngo nuko nta buryo ugira ntugitinye ngo kuko bajya bakubwira ngo ntacu doshikako nikuru urashaka kugishikako ngira ingufu bakuhaje Imana izogufasha uzogishikako natwe ibyo twabona mu mareve byabaye realite haba nk'ibi byakora n'ibindi nawe nyine mu byo urimwo saba Imana ube courageux udobishobora urakoze
nawe Joyeuse Clarisse kaze
ego novuga ngo rwaruka rukiri mu marigara ko goja hamwe kugira ngo rushinge umwuga rushinge igikorwa kiri hamwe hama bizera Imana kuko Orlando yabivuze ngo icyo ukunda uragishikako kuko rije bivuga ati ntibumvirize amajambo y'abantu kuko hari abantu batoka amababwira ati ni mu bihebe nta nico muzoshikako ariko bizera Imana yabo babona icyo bategereza gukora hama bizokunda murakoze
indirimbo yanyu tugira turangirize kuri iki kiganiro yitwa Need You Clarisse watubwira muri make ikivuga ko mbere yuko turangiza
ivuga ngo ndagukeneye nkemuyera ndagukeneye aba mu gatondo ndagukeneye aba ku mutaga ndagukeneye aba mu ijoro kugira ngo uncire inzira unyereke icimana yacu idushaka ko icimana ishaka kuko nkemuyera ari we mutima mwiranda ari waturongora mu buzima bwacu bwa minsi yose
murakoze cyane yari Orlando niyo mwungere Olivier Nduwimana na Joyeuse Clarisse kaze bo mu mugwi Seraphim Songs uririmba indirimbo za gospel watsindiye agashimwe ka akora ku itariki 13 z'ukwezi kw'12 mu mwaka turangije w'2012 yabije mu gihugu cya Cote d'Ivoire bakabatowe ko ari umugwi wa mbere wa gospel muri Afrika mu mwaka w'2012 turabashimiye cyane kuri ikiganiro mugire umugisha
murakoze